Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Inaha i Washington DC na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mpaye ikaze makuru yacu y'iki gitondo. N'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi byaraye bisojwe. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa abahagarariye amashyaka bumvikanishije bwa nyuma ingamba zabo. Abarundi nabo baba hanze bafite ibyo basaba perezida uzatorwa.
Uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe.
Azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu. Abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko nabandi bari.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Sylvestre Ntibantunganya wabaye perezida w'u Burundi afite uko abona amatora mu gihugu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Uyu munsi turawuharira cyane ibijyanye n'amatora mu Burundi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Aloise Bigirimana. Aloise bwakeye neza.
Abantu bashika kuri 70 barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu ntara ya Ituri no hafi igisagara cya Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri ako karere bagiriza umuhari witwaje ibirwanisho Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mufunyafunyo kuba ari wo wakoze igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu ushira w'Imana cyahitanye abantu 20. Kodeko ugizwa hanini nawo mu bwoko bw'abalendu wagirizwa kwica abasivile baharurwa amajana muri uyu mwaka wonyene. Igitero cya kabiri cyabere hafi igisagara cya Beni cyahitanye abantu 7 cyagirizwa umuhari ADF ukomoka muri Uganda. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR gitangaza ko gushika aho umwaka ugeze ubu abanyagihugu bahitanywe n'indyane zifatiye ku moko muri Congo bashika hafi 276 hamwe n'ibihumbi 200 bateshejwe ingo zabo. Abategetsi muri Somalia batangaje ko bombe y'umwiyahuzi yaturitse mu gice cyo hagati muri Somalia yishe abantu bashika kuri 5 Muse Nur muramuwe hamwe n'abamucungerera ubuzima. Ni nyuma yaho umwiyahuzi yari kuga pusipusi yaseka imodoka ibarimwe mu gisagara cya Galkayo ku birometero 6 mu buraruko bwa Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagirizwa icyo gitero. Nur abaye buramatari wa leta ya Puntland agira kabiri yishwe na bombe y'umwiyahuzi mu mezi abiri. Igihugu cya Madagascar cyatangaje kuri w'Imana umurwayi wa mbere yishwe n'umugera wa corona. Uwo mukozi wo mu bitaro w'imyaka 57 afuye nyuma y'amezi hafi abiri uwo mugera utangajwe ko winjiye muri iryo zinga. Madagascar imaze kuronka abarwayi 304 kandi perezida Andry Rajoelina yaramamaje ikinyobwa cyahinguwe mu gitegwa kama cya Artemisia yemeza ko gishobora gukinga no gukiza uwo mugera. Mu kiganiro kuri televiziyo Rajoelina yashikirije ko uwo muntu yararwaye cyane ku buryo icyo kinyobwa tacu cyari kumufasha. Rajoelina yatangaje kandi ko igihe Madagascar izohimbaza imyaka 60 yikukiye mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 26, icyo gihugu kizoba kimaze kuronka laboratwari igezweho hamwe n'ihinguriro ry'imiti.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria yatangaje ko hafashwe indege y'Ubwongereza yarenze ku mategeko yo guhagarika urujya n'uruza rw'indege mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji Hadi Sirika yavuze ko iyi kompanyi iyo ndege yari yaremerewe kugira ingendo zitumbereye gutanga ifashanyo ariko yafashwe iri mu kunguruza abantu ku nyungu z'amafaranga. Ntacyo iyi kompanyi iyo ndege ndetse na ambasade y'Ubwongereza barabivuga ko Nigeria yugaye ibibuga by'indege hamwe n'ikirere cyayo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. ushika ubu ifise abantu ihumbi bitanu n'amajana atandatu na mirongo ibiri bamaze kwandura COVID-19 hamwe n'ijana mirongo irindwi na batandatu umaze guhetana. Igihugu cya Benin cyaratunganije kuri w'Imana amatora y'indongozi zo ku mitumba n'aho imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi itayitabiriye. N'amatora abaye mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona kandi hasabwe ko yunguruzwa ku bw'icyo kiza. Benin muri indwi yarakuyeho amwe mu mategeko yabuze ikwirakwira ry'uwo mugera. COVID imaze kwandura abashika amajana atatu na mirongo itatu n'icyenda na babiri bamaze gupfa. Ibiharuro bya nyuma by'ayo matora yo kuri w'Imana byitezwe gutangazwa muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yararahiye kurongora leta yiwe shasha kuri w'Imana. Ni nyuma y'umwaka n'igice waruheze ibya politike muri icyo gihugu byadadanye. Amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'uwo batavuga rumwe Benny Gantz avuga ko Netanyahu azoguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere amezi 18 imbere yo gusubirizwa na Gantz.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomereje mu karere k'ibiyaga bigari, uyu munsi turibanda ku matora mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine byaraye bisojwe. Desire Hatungimana yakurikiye bamwe mu bakandida mu bikorwa byabo by'ejo ku cyumweru, umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza.
Agasimbo, umuyebe, intore, ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye agatongwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Mu ijambo nyamukuru yashikirije ni uko uburimyi, ubworozi n'uburovyi bizahabwa ikibanza gikomeye, ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata c'indero iyo gicumbagira. Ati kizokwitabwaho kugira ibindi navyo binaguke.
Intumbero yacu rero no kugwiza amashure, hanyuma leta igashiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho fashanyigisho. Ivyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera, abana baze baheza amashure bafise umuzigo w'ubumenyi, bafise umuzigo w'ubuhinga, bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu. Tuzokwihatira nanone kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko, kibe icyitegererezo, ribe nituta riramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kuja mu bisata bitandukanye byaba iby'intwaro canke by'ubuhinga byotuma Uburundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama, kuko aricyo cipfuzo c'abarundi n'abarundi kazi.
Ikindi gwasamenyesheje ko azoshira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi nuko umukozi azohabwa agaciro mu vya akora kugira nawe abikora nezerewe.
Ingorane ya mbere tukwiriza kuronderera gutorera umuti nuko twokwiga ingene imishahara yobumba abayihabwa, uhereye kugutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make, icyo bita smig mu Gifaransa, kubakizi ni mpunyapfunya y'amajambo salaire minimum interprofessionnel garantie, amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye, yaba ku bakora akazi ka leta, haba kuri banya kuba baducungerera umutekano, bose imitima yuzuye agahinda nta ubumbwa n'umushahara. Bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babombwe n'umushahara bakorera, gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza.
Abanywanyi b'umugambwe senere atari hake niborohewe kugira bashikaho mu ntara ya Gitega. Nkabaje bavi Bujumbura bageze mu Giheta, abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD-FDD asanzwe avukaho mu Giheta ari we yari yagiye gusengera, kuko no w'Imana mu mugambwe uri ku butegetsi bari bawuhebeye gusenga kuko ibikorwa byo kwiyamamaza babisozere kuno wa gatandatu kuri Etes Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi abanywanyi ba SNL bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira bashyige itega kuko imodoka bitafuso bazanye gupakira abantu. Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muramvya yabanje guha ikiganiro abamenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigamba bafitiye muri ico kiganiro akabanegura cyane cyane ingendo yabamwe mu bajejwe intwaro be na Seni muri kino gihe biboneka ku itariki rakorera bose akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro by'amatora.
Turiko tubona umengo bimwe rimwe byakozwe biciye mu nama n'ingingo ni nko gushiraho abajejwe ibiro bijeje gucungera amatora ni nko mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amaliste biriko biraba aho byinshi usanga bishika twebwe tutabizi kandi turi mu bategereza gukorana na Seni na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumva ko kuma radio batazi neza ingene byateguwe tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye. Hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi ivyo mugabo ntivyotuma twibuyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo na cyane cyane ugasanga hagati y'imigambo iri kiriyamamaza canke abarongoye intwaro abarongoye ubutungane imbere n'umutekano bavyifashe nk'uko utariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana.
Kurono munsi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibunya Kabiga ahasanzwe avuka, Diedone Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domisenda yizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge. Leo Sinyenda Kumana akaba yasozera igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana.
Kubakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye. Mukomere cyane.
Tukivuga ku byerekeye amatora, bamwe mu barundi badafite amahirwe yo kuba bari mu gihugu no kubasha gutora bafite icyo basaba kandida perezida uzatorerwa kuyobora Uburundi. Abo barimo impunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bifuza ko uzatorwa yazita ku burenganzira bwa muntu no ku mutekano w'abaturage. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Congo, Vedaste Ngabo, yavuganye na bamwe muri izo mpunzi adutegurira iyi nkuru.
Nipfuza ko umuprezida yotorwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi babahugu kandi barabene gihugu. Icyo twifuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese. Hari kiri nagombye kongera bariko barandikisha nk'aratasi ndangamatongo ku matongo twebwe siho turi none katariho turi bakaba bariko barandikisha nk'aratasi ndangamatongo ko hari uzo hava yandikisha itongo ryiwanze no banarariguze ko hari uzo hava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari rizogenda gute azobe se barundi ivyo bintu nivyashika mu kuba twaratashe twebwe nka batwemereye ko dutaha azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo ntibazo hava bavuga kumenga no kugumuka.
Twivuza ko nk'impunzi umuprezida yatorwa yoza ari umuprezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi agahagarika icy'agahohotero k'abantu bamwe bamwe kuko turumva ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe barakinyizwa ijoro n'umutaga ariko kubera ko atamenyesha amakuru bihari ngo bishobore gutanga inkuru zose bigatuma ibiriko biraba irya nino mu misozi bitamenyekana. Ikindi nuko yoza ari mu prezida ateze imbere igihugu n'abene igihugu akazana imigambi ihera ku mwene igihugu wo hasi duga ashobora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere ugwaruka mukuru hakaza
uzatorwa mu Burundi nuko yo twarira bose hamagahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko beshi bararondewe bakazi bitero mu ijoro gasanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu buzi kuko ubukene ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose
nifuza ko soba mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo kuko uravye nkaba urwaga tubona ave Tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo bero zabazokingirwa nariko bakuraza ko bazodukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batacahohoterwa nkuko twaba tubyumva hariya cyangwa uko byamabiri
kwipfuza yuko nyoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tubona cyo turahangayika tukaronka akazi nkuko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma akigisha n'abana kujya abana
atabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu niyo bafata kumwe mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abene igihugu batasangiye gupfa no gukira ibyo bakora bikurikirane bareke kuza baratoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibere ku mugo mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi uwo baraye bakereye umenga badasanga umugambwe baze ngo n'indi kaca bumva wapi abantu bumva ati nakabamwishe bagira amatohoza bamufashe ejo uzobona mureha agira ati wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minu tunganize bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira kibaba abo basanga umugambi
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko president bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nkuko nabandi bari
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abo nyamwe mu mpunzi z'abarundi ha mu nkambi y'akavimvira muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi biteguye amatora kwa gatatu w'icyumweru gitaha tukiri kuri amatora y'uburundi perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye iki gihugu kuva mu 1994 kugeza mu 1996 arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije
kurikoragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turibwo agiye buri myaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kwahiganwamo abaye haheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha akaba kandi hagiye buri myaka 15 Uburundi ufise inzego zikije ubutekano zihurirwamo abarundi barundi kazi baturika ubwoko bwose ikaba ari ntabwo ikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politike biriko vyibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu namashinga amateka kibaza cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu zo bakomine arambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarushuka hari mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga ni n'abantu bijunja mu gihugu uravye uwahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko n'ukuri atabuza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa n'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko baritoza ufise muri bo imyaka mike afise imyaka ngira ngo 40 iyindi ntambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi busaba ufise umukuru w'igihugu mushasha ubwa gatanu nuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu namashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu namashinga amateka gusumbya uko biri ubu
ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatundu Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
si byo gusigura ahubwo ni byo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza ubwo rwarukuvuga ruva mu migambwe harimo bere barongoye bamwe bamwe icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kubishyira imbere bazobanza kuza kuzimya umuriro aho rero jye icyo ndabasaba ni uko bavuga batabidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo rwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato rwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira niko ruzoriko ruriyononera aha rero niho ngira ndi bokije kumenya bati muri aya matora tugiyemwo hari ibyo dutegezwa gukingira Uburundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kuri kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutara mu mitwe ntacyo bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokarasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza
yego mwihweje muri rusange rero ikintu mwiteze mu matora ni ikihe
nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyira ko n'inzego za leta y'Uburundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu ni ukwita junja bashiga na wese abishyizemo ishaka ni guvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira Uburundi ibintu byiza igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane aba bitoza bo kwirinda gushyira mitwe y'abantu ibyumviro umengo baratsize byarahetse burya iyo ugiye mu matora ntuba uzi icyazovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyine ubene igihugu uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyine wowe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza uwatowe nawe akamenya ko atorewe Burundi adatorewe wenyine kandi adatorewe umugambwe wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije kiba kimugize umwungere wacu
ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika atabarorerezi mvamahanga n'amashyirahamwe kan'amashengero iyo mu gihugu washaka nka 40 ivyo birizeza abanyapolitiki bose
niko byifashe nta kuri twogira kiranoneho urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro kora niki kiza cha coronavirus iko kimeze nabwe muranumva muri mu ijuri y'America bavuga yuko hari bakorera muhiri wabo ndara uzogora kugira ngo tugire ngo nihagira baza kuyaraba bavuye ijyano hino cende baza yuko abo barundi bare kuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abo ni migambwe nabitoza babigiyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma abarundi bizera ibyo ari byo byose ko bigenda kose ayo matora azoba kandi hazogirwa ikivuye ngo ico dusabye gusa nuko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi kandi ntaba amajambo gusa ikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cyane cyane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi seni utumwa y'amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvugako uko wigenza wewe niko kuzoweza kugaguhiteka kuko ibi bintu biri kubirashika by'uyu mugwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine hari mbere n'iri migambwe yavuga iti betwe ko tutarimo ndazi umugambwe sa abanyafode baravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe IPRONA ubwo twebwe muri FRODEMO tugira ikibanza nico gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu iyo ubonye ikintu kitagenda neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya hagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimo yuko ikizuba muri aya matora kizoza kemerwa n'abarundi kikanakiza Burundi kije koko cerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma gusa nabo bahiganwa ndabisubiremwo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira kiragiye birashika matura agira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugace mu 23 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wewe yumvira nuko utegura umutima rero akabanga kari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene Burundi uzotorwa rero aremeshe abarundi bose ica kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'abarundi bose atari igihugu c'umugambi uyu cyangwa ivyumvira uko ubonore turiko turatora Burundi tuzatumushize ejuru kugira ngo atubere twese umwungere atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose n'iri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mu mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose.
Frederic Nkundikije wakoze kudutegurira iki kiganiro. Namwe nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika mukomeze kutugezaho amakuru y'iwanyu haba ku matora y'u Burundi cyangwa se ku bindi bintu bitandukanye mwifuza gusangira n'izindi nshuti z'ijwi rya Amerika. Ni radio yanyu mwese mwifiteho ijambo ntawe heza. Ariyo niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hirya no hino mu ngo zabo n'abafashije kubibagezaho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyizi Bigirimana. Fasil Gebeu niwe washyize hamwe ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe iwanyu, mu banyu no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya corona kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.